Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mirio neza nshuti mwese turi kumwe. Uyu munsi ni kuwa mbere itariki 5 y'ukwezi kwa kabiri mwaka 2018, ni saa 10 zo ku muhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Frederic Undikije. Uyu munsi rero nko tubivuze, uyu munsi ni tariki 5 y'ukwezi kwa kabiri mwaka 2018, ni munsi abarundi biyuka imyaka 47 irangiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi w'icyo gihe Pierre Buyoya ateye igikumu ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi. Yamara kuva icyo gihe nta ntambwe iboneka abarundi bagize mu ntumbero yo kwamirira kure ingeso yo gukumirana amacakubiri n'inzankano zifatiye ku moko. Urwanko rufatiye kumoko ruribonekeza cyane cyane igihe Burundi bushitse mu bihe bihambaye byo gutegura amatora hamwe no kwitaba amatora. Naho mu gihugu hagati y'abarundi bavuga ko kenshi na kenshi babana mu mahoro bagata amakosa ku banyapolitike bakoresha ubwoko bwabo mu kuguma ku butegetsi canke mu kugerageza kuburondera. Amakuru atangazwa arerekana ko hari igihe abarundi bato bato nabo nyine bacanamwo. Amakuba abarundi bacimwe mu bihe bitandukanye atewe n'indyane z'amoko na politike ntawurinda kuyagaruka ko, ariko abatari bake baribaza ikintu catumye indyane zifatiye ku moko zitangura zikama zashizwe imbere. Abenshi baravuga kandi kwimbere ko ku ntwaro ya cami mu Burundi barundi barabavandimwe basangira akabisi n'agahiye. Kuri munsi abarundi rero bibuka imyaka 47 irangiye amasezerano y'umwe hatewe ko gikomu, ibibazo abarundi bakwiye kwibaza ni ibibazo byo kumenya ukuntu ayo macakubiri yatanguye n'ukuntu bova vanura nayo. Ibindi bibazo bikwiye inyishu ni ibibazo bijanye n'ingaruka mbi zibonekeza zatubiye haba n'imigambi mibi yagiye irashikirizwa yo kubiba amacakubiri indyane z'amoko hamwe n'inzankano zitagira insiguro. Uyu munsi rero duhiriwe duhishije turi kumwe na Perezida Pierre Buyoya yahoze yarongoye Burundi, ari nawe yafashe ya mbere muri aya masezerano y'ubumwe hagati bw'abarundi hagati y'ubumwe bw'abarundi. Turi kumwe Perezida Buyoya kandi muri iki gihe ni intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe rya Afurika aserukira Afurika mu ntara ya Sahel hamwe no muri Mali. Mwiriwe neza Perezida Pierre Buyoya.
Mwerewe.
Murakomeye neza.
Turakomeye.
Egome, twatubiye kandi na vice perezida wa mbere w'u Burundi Gaston Sindimwo. Mwiriwe neza vice perezida Gaston Sindimwo.
Mwiriwe Fredi.
Murakomeye.
Turakomeye cyane rwose.
Egome, reka rero dutangure kuri mwebwe perezida Buyoya, amutubwire ikintu mwibaza ko cagenze nabi n'ikihe muri mu bintu byashikiye abarundi amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ntacyo eka yafashije cyane rwose abarundi umuntu yihweje injyane zifatiye ku moko zagiye ziraba imbere n'inyuma y'ayo masezerano. Ikintu cyagenze nabi ni iki?
Ubwa mbere
Perezida Buyoya.
Halo,
duga ku ijambo Perezida Buyoya, ni mwebwe.
Ubwa mbere ikibazo cy'ubumwe bw'abarundi cyangwa cy'imyane zihagaze ku moko ni kibazo cya kera rwose. Ni kibazo kandi abarundi bigeze kwiga igihe haba ibiganiro by'Arusha, navuga umwanya muremure batako mbere barashika no kugituma izo ndyane zabaye muri kahise, ko cyane cyane ari ibintu biva kuniganira ubutegetsi abari kuri muri bwo banga kuva ko abandi bakoresha uburyo bwose kugira ngo babushikeko. Hanyuma mbere abarundi barumvikana n'ingene izo ndyane zotora umuti, barabyandika mu masezerano y'amahoro y'Arusha, no vuga mbere nuko bishira mu ngiro barabishira mu ngiro umwanya utari muto kuva no vuga mu mwaka w'2021 gushika mu mwaka w'2015 na 5 abarundi mbere mu gihe kitari gito barimvira ko icyo kibazo boba bagitoreye umuti biraboneka ko umwumvikano hagati y'amoko ugarutse ukwinubana ugabanutse hanyuma rero ingorane novuga ingorane nyamukuru zigaruka igihe habaye amatora mu 2015 urazi ayo matora ko abarundi batumvikanye ngene yagenze ngene yateguwe n'ibyavuyemo niho rero novuga twasubiye gusubira inyuma mu byerekeye ikibazo cy'ubumwe bw'abarundi
mwavuze ikibazo gihambaye
perezida bamwe batangura gukoresha amoko kwa kundi nyene kwa kera kugira ngo bashobore kuguma ku butegetsi abari buriko abandi bashobore kushikako nivyo rero nini icyo kibazo niko kimeze nibaza ko tugomba kugitorera inyishu no gusubira ku itsitso uko twabivuganye i Arusha harimo ingingo zikwiye zotuma dukomeza ubumwe bw'abarundi
mwavuze ikintu gikomeye cyane rwose ko kenshi na kenshi izo ndyane ziboneka y'abategetsi bashaka kuguma ku butegetsi abandi bashaka kuburondera hari n'abakuru atangazwa cyane rwose eka n'abarundi batari bake yavuga ko kenshi na kenshi izo ndyane ziva mu banyapolitike aho muhavuga ko iki abanyagihugu bakaba bo kwibanira mu mahoro
ibyo nibisanzwe kandi birafatanye n'icyambere kuko abaniganira kujya ku butegetsi no kuguma ko n'abanyapolitiki abanyagihugu basanzwe novuga baba ibikoresho niyo bacyanyemo babaye ibikoresho ntawe uvuga ko ingorane nyamukuru ziva kuri yo ni ibintu rero byumvikana mu nzira yoroshye
egome namwe vice perezida wa mbere w'Urundi biramaze kwibonekeza ko cyane cyane izo ndyane zibonekeza igihe hegereye amatora mu gutegura amatora cyane igihe nyuma y'amatora icyo kibazo cyotorerwa inshu gute abarundi bova muri izo ndyane z'amoko gute
nashaka kubwa mbere kumenyesha abarundi n'amakungu yuko babwami bamaze kuramutsa umushinga naye haratongoye igihugu tumukengurukira ko yatushiyeho akadutora amasezerano y'ubwo barundi ni amasezerano y'ubwo barundi nafatiye ku masezerano y'Arusha ari imbere y'amasezerano y'Arusha kuko ubumwe bwa barundi twabutoye mu 1991 Arusha nayo iba mu 2000 ni ukuvuga arazi neza yuko niyo arongoye icyo gihugu ngine yashizeho uyu mugwi nuko hari haje kuba amakuba muri ntega marangara mu 1998 hanyuma akavuga ati kugira ngo nibyo turavuga muri ya masezerano haravuga yuko ubumwe bw'abarundi bwamyeho kandi buzokwama urumva kwari gukabura abarundi kugira bagaruke mu nzira y'ubumwe kuko bari baheje kubutiriganisha mu 1998 harizeje kuba injyane z'intega marangara acafata ibintu mu buryo ati twibutsa abarundi ko tutsa kunjira mu nzira y'ubumwe yaciye ashyiraho umushikiranganji wa mbere ajyanye n'ibyo byo kuzuza ubumwe urumva ayo masezerano y'ubwo barundi ntiyari bwa kwiyumvira gushikwako mbere muri icyo gihe abigira nuko hari umuzo w'intwaro z'imigambwe myinshi yavuga ati twebwe ntitwokwemera ko haza intwaro n'imigambwe myinshi tutarasubiza abarundi mu nzira y'ubumwe n'amahoro ibyo ni ukuri gushwa n'umunsi turabimushimira kandi n'amasezerano n'ubwo arundi twabivuze majambo twashikirize ko atamurundi numwe azubu canke uzovuka tuzokwemera yuko atafata iyo nzira y'umwe bw'abarundi nibyo hamaze gutogwa umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye ayo masezerano yaciye asendwa amaze gusendwa abarundi barasubiranamwe muba mu gusubiranamwe habuze abaremesha abarundi habuze bamwe bari bashyigikiye amasezerano kugira bagarukane abarundi muri ayo masezerano batagirinze gutemana cyangwa kwicana uno munsi rero ayo masezerano bumwe bw'abarundi bisabituma kuko hari habuze ubushobora guja imbere y'abandi barundi niho haci haza amajambo partenaire ya politike cyangwa bijya kwari ugufatafatanya kugira ngo twunge umusururu ushobora kudutuma dushobora kubaho mu kuturo
muzi ariko abanyapolitike muri iki gihe umuntu yiweje ingaruka izo ndyane zose zagize ku Barundi ku Burundi ubutunzi bw'igihugu eka abarundi badatera imbere abanyapolitike ntibakwiye kwikubita agashi bakabona ko imigambi bashira imbere ikuryanisha Barundi atacu imaze mu kanya gato vice president wambe
nukuri turashima kuko abanyepolitiki twari dukwiye kwikubita agashi kugira ngo tutezurire abarundi kandi turabemereye twebwe n'umuntu ubutegetsi buriho n'umunsi ko iyo nzira tutsa kwifata kugira ngo ntihagire umuntu azosubira kuja mu mporere z'ayo macakubiri uno munsi abanyepolitiki genda tugire politiki nuko abanyepolitiki hageze amatora n'uno munsi turamahoro ejo hagira amatora baca batangura gutega injyane z'amacakubiri turiko dutegura bene gihugu kandi turazi ko bene gihugu uno munsi atamuntu n'umwe azosubiza inyuma kuyo ntambwe tugezeko uno munsi nibyo ejo hazoba amatora nta murundi yumvira yuko azosubira kujyanisha abarundi mwarayibonye mu 2015 yabigarukako iyo hataboneka abarongozi bavuga ururimi rumwe rw'amahoro rw'ubumwe iki gihugu cyari gucika umuyonga naho abari ngaho bavuga uko kuko inyigisho cyane intumbero yari iyo gusubiza abarundi mu ihumbi mu gusubira mu mashakubiri twabonye muri kahise k'igihugu cyane twoguha ubururo bwinshi kandi ubwo burorero nuko abo barundi cyane cyane abari inyungu cyane z'abandi atabari inyungu zabo zo gushikira amaronko twebwe uno munsi rero twarahitse yuko atabuze gusubiza inyuma kandi abo bose tukabahamagarira yuko baje muri iyo nzira y'ubumwe hanyuma utsinzwe yemeye gutsinda kandi
Ego me president Pierre Buyoya abarundi mu isanzwe basangiye byinshi ururimi imico uko siko bimeze mu bihugu byinshi byo muri Afrika ikintu chomya nk'ukwikebuka cyane kwikubita gashiko abanyapolitike ikintu cyo kurwa kugira ngo abanyapolitike mu gihe cyose bo batumvikana ku migambwe ikakuvyumvira vya politike boreka abanyagihugu bakaba mu mahoro maze indyane z'amoko zigashwa ku ruhande n'iki ikintu akamumwotera nk'abanyapolitike muri rusange ku mpande zose naka
ubwa mbere nagomba kugaruka ku byo umushinga ndaye vice perezida avuze nibyo umugambi w'umwe watanguye kera yavuze ko yatanguye igihe habereye ingorane intega marangara amapolitike yakwirikiye gushikaho haba amasezerano y'ubumwe bw'abarundi hanyuma hasubira kuba ingorane mu 1993 abarundi basubira kwicana bafatiye ku vyerekeye amacakubiri niho rero mu nyuma bagize bati kumbure dusubire twicare twige icyo kibazo neza gusumba uko twacize imbere barabikora biciye mu biganiro bashika no ku masezerano rero novuga ko ariko ibazo abarundi bazi bize banonoseye hirya no hino ibintu byo gukora birazwi ntawovuga ko ari byo dusubira kurondera kenshi kenshi mugabo urabona amasezerano ni ibintu byandike n'amajambo abanyapolitike baravuga kenshi ko bashyigikiye ubumwe mugabo igikuru nukuraba icyo bagira kugira ngo ubwo bumwe bukomere icyo dukeneye rero nibaza cyane cyane ku bantu b'abategetsi mu byerekeye ubumwe z'amajyambo no gushyira mu ngiro ibintu byinshi abarundi bumvikanye kandi bizwi mu byerekeye bya politike mu byerekeye ubutegetsi mu byerekeye ubutunzi mu byerekeye ingene bo twofata kahise ku Burundi ingene abantu ibyo byose byo hofatwa ingingo zo gushimangira ubwo bumwe ibyo nibyo bikenewe nayo ama discours ama declaration ibyo ni bintu tumenyereye kandi bigirwa byo hose muri politiki uravye rero ibiba ibyabaye byerekana ko turavye neza twasubiye inyuma mu byerekeye ubumwe kuko urabona abarundi benshi mu 2015 bamwe barasinzikaye baricwa abandi barangazwa uravye bya politike ingene bigenda mu gihugu ntawovuga ko ibyo byose byerekana ko ubumwe bukomeye mu Burundi ko ibyasezeranye kugira ngo dukomeze ubumwe biciye muri demokarasi bimeze neza
nibaza
rero ko twofatira kuri ibyo bitameze neza tukabikosora tukabishyira mu nzira nziza nibyo bizoshimangira ubumwe
tubibutse inshuti mwese ko muri koma rwandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Alexander mwiriwe neza Mwiriwe Alexander Murihe
Murundi
Izina y'ikirundi ninde
Mushuti na magara
murafite ikibazo murafite icyumviro turi kumwe na bashinga ntabi bakomeye babiri Perezida Pierre Buyoya yahoze arongoye Burundi tukaba turi kumwe kandi na Vice Perezida wa mbere w'Urundi Gaston Sidimo duga ku ijambo ikibazo icyumviro
Icyumviro ntise Ya baratani yani ibute ko ayo masezerano yase muri 1994 uko ntanze ibiza gatoya muri 1993 ibyabaye na gahomera buntu ndi ko hari yasinywe ayo masezerano y'ubumwe cyane yo gutandukana ntabwo ibyo basinywe babishyize mu ngiro ahubwo inyuma yaho byaciye byunyuka ibyahuba birahuka abantu baricana batizanye ubusa urabura abantu benshi cyane bivuye ku bududu bwacu kuvuga ngo umuntu azororanirwa ari uko yise abe badasangiye ubwoko ubwo ni ubududu budasanzwe ahubwo uba wiyata amahoro mu mutima no mu gihugu cyawe muri bino bihugu byacu bya Afurika habaye amatora usanga abantu bafise ubwoba cyane biva kuri kahise baba baraciyemo murabona ko inyuma y'ubukoroni haciye haza intwaro mbi z'agahotoro z'abasirikare zigakora amahano ariho havuye bujya bwicanyi twagiye turabona buteye isoni abanyafurika batuye kwifuza cya gikoroni cya mbere wibaze aho gusubira kubifuza uriya muzungu yagukubita ikimuhoko uriko ugirirwa nabi na mwene wanyu hanyuma ngahanura abarundi bene wacu tugerageze kwikubita gashi tubane mu mahoro niho tuzotera imbere hanyuma nkabaza nyakubahwa icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu ariko hakogukika nyakubahwa kugira ngo
Murakoze Alexandre, reka tutangure kuri vice president wa mbere kuri icyo kibazo. Alexandre tanze impanuro zikomeye zivuga ko indiyane z'amoko zishirwa imbere n'abanyapolitike kazi shirwa imbere n'abanyagihugu basanzwe biva cyane cyane ku bujuju umuntu aba afite kuko ingaruka nyinshi cyane rwose kandi n'imbi atazi ingaruka ikazi sinzi kaza n'igihugu. Vice president wa mbere kuri icyo kibazo mushanahe Alexandre abaje
bosnogara ku cyo cyo Alexandre cyo nyine gusa uko ajambo y'inkora mutima umushinga nahe yahora mu gihugu yavuze cyeke cyane cyane amasezerano rw'arundi kuyashira mu ngiro. Hari ibintu batugendereye, hari ibintu abari gushira mu ngiro icyo gice cy'amasezerano ndagubira nk'akarorero uyu mugwi wo kumenya ukuri no gusubiza hamwe arundi uyu mugwi wari kujituraje amasezerano ejo yari kujamwe cyari bari gushigwaho cyari uno munsi rero hari ibyo tuko turashira mu ngiro batudendereje twari gusanga babishizemo urumva twebwe uno munsi hariho ivyo dushobora gukora kugira dukize kugira ngo abarundi baje mu ngiro muri ubwo bugombe bw'ubumwe turo turakora kandi kinaje ayo masezerano y'umugwaru y'amasezerano yarusha bavuga hariyo ayandi masezerano yo guhagarika ingwano kuko amasezerano y'abarundi yarusha yonyene niyashoboye kuzira amahoro niyashoboye gutuma haciye amasezerano yo guhagarika ingwano. Ibyo turo turakora uno munsi nababwira yuko uravye n'ubwa mbere mu gihugu cyacu cy'u Burundi aho haba ingorane ugasanga abahutu n'abatutsi bafatanye muri izo ngorane kuko muri kahise twarabonye yuko ingorane nk'izo zibaye abahutu bose baca baja ku ruhande rumwe abatutsi bakaja ku ruhande rumwe mugabo no munsi abahutu n'abatutsi bamwe barahunze bahungira hamwe abatutsi n'abahutu baguma hamwe bakorera hamwe nacyo gituma cyatumye no munsi tugarukana amahoro. Itwovuga yuko byerade mugabo yifuza yuko abarundi tubahamagara muri iyo nzira y'ubumwe aho rero biva kundongozi muri 1993 habuze indongozi ihamagarira abarundi mu nzira y'ubumwe mu 1972 habuze indongozi ihamagarira abarundi mu nzira y'ubumwe yandagwa karorero mu 1965 harabaye injyane za politiki baharanira ibyicaro umugabo wese kana itrona ari umwe hari umushinga nahe bamina n'umushinga nahe Amerikano bandinganya bose kuba umukuru w'umugambo mugabo bose barabahutu baba mu ntari bagashigikirwa n'abatutsi bose baba mu ntari umwe umva hari amacakubiri mugabo mu nyuma abakoloni babonye ubwo bwiyunge bw'ubumwe bwawe baciye baza kubacanishamo babagira Casablanca na Moroni hamwe umututsi yashigikira umutsi amuvako abahutu baje kwawajwa uno munsi ari mugambo uri kubutegetsi ari mu hose abahutu n'abatutsi bagwanije hamwe kugira ngo tugarukanamo n'umutekano nicyo gituma tutashitse aho abasi Burundi bifuza ko dushika tugasaba yuko budufasha abo bose kugira ngo bumvishe abarundi ko atayini inzira atawundi mutu tukuvuga ngo n'amajambo bazi twari bakitukiri bato bavuga yuko ubumwe bw'abarundi atari ubwomekerano umwe rw'arundi bwamye na bayivu ika rero tubigire mu mutima wacu hanyuma tubyigishe n'abandi kugira ngo abari inyuma yacu bakure muri iyo nzira y'ubumwe n'amahoro n'umutekano.
Ego namwe perezida Pierre Buyoya mugira icyo muvuze ku byashikirijwe na Alexandre avuga ko haba abanyapolitike bashira indyane z'amoko imbere haba abanyagihugu bose baba biyumvira gutyo eka baba bakoresheje ubujojo kuko ingaruka mbi ari nyinshi cyane rwose ku gihugu no ku banyagihugu.
Ibyo ni ibintu byumvikana cyane kuko urabye ibintu by'amoko biri mu isi yose biri muri Afurika yose ni byumvikana rero igituma ubwicanyi buvuye ku moko uri mu bihugu bimwe bimwe niyumvira ko muri ibyo bihugu nkumbure ibyo yavuze by'ubujuju birimwo kandi nibaza n'igihe abantu biga amasezerano y'ubumwe barabigarutse ko baravuga n'icyo kugwa kugira ngo tugwanye ubwo bujuju. Rero icyo nagomba kugaruka ko cyane cyane mfatiye ku byo umushinga ndahe vice perezida na premier vice perezida avuze ubwa mbere nuko amasezerano y'i Arusha ni ibintu byinshi si rujya rupapuro rwasinywe ku itariki 28 z'ukwezi k'umunani no 20 z'ukwezi k'umunani mu 2020 ni birya a ukongera ko n'ayandi masezerano yahagarika ingwano yagizwe n'umugwi naka n'uwundi mugwi naka ibyo byose nibyo twita amasezerano y'i Arusha. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri ibyerekeye ingorane zabaye muri kahise n'igituma izo ngorane zabaye gushika aho abantu bicana nabyo n'ibintu bizwi byizwe biranonosorwa. Njyewe mbwira igikuru ubu no kuraba icyo twubwira kugira ngo ubumwe bw'abarundi bukomere. Icyo twogira rero ni ugusubira ku itsitso, ni ugusubira kunonosora ajya amasezerano y'ubumwe, amasezerano y'i Arusha yaje nk'aya yunganira, hanyuma ibirimwo tukaraba neza, ibirimwo tukabyiga, tukaraba icyokomeza ubumwe. Rero n'ibintu cyane cyane byerekeye ubutegetsi, ingene ubutegetsi bukora, inzego z'ubutegetsi zikora, ingene abantu bubahirizwa batarabye ngo ubu ni ubwoko kanaka, ubu ni intara kanaka, ingene agati kakazi na muntu kubahirizwa, ingene bijya byose byasezeranywe, ingene inzego z'igihugu, inzego cyane cyane zishimikiye kuri demokarasi zikora. Niyo nzira twatoye itomoye y'ugukomeza ubumwe, si amagambo gusa. Ku byerekeye amajambo, ubumwe bw'abarundi bwameho bwaratose kaye gusa kandi buzugaruka. Mugabo ubwira ngo bugaruke nuko dukora ibitegezwa gukogwa, cyane cyane nuko abategetsi bakora ku munsi ibintu bishidikira ubumwe, ku buryo atamuhutu atamututsi agira ati jewe nzokwitwa kubohe ubwoko bwanje nzo kumigwa kubera ubwoko bwanje.
Icyo kibazo cyo kurondera ukuntu ubumwe bwose bwo gutsimbatara mu banyagihugu ni ikibazo tugaruka ko cyane rwose, kuko abarundi benshi baramaze kubona ko indyane z'amoko, indyane za politiki ataho zishikana igihugu atari gusubiza inyuma igihugu n'abanyagihugu. Muri iki gihe kandi turi kumwe n'undi mu nyuranyi radio Ijwi rya Amerika, Chris Ninahazwe. Mwiriwe neza?
Mwiriwe cyane.
Mwiriwe muri hega Chris?
Ndi hani Bujumbura.
Yego,
naramukije abatumire.
Barakumva.
Hanyuma ku kintu cy'ubumwe nagira mbere ukuvuga imbere y'uko abakuru baza abazungu, abarundi twari tubanye mu mahoro, ibi bintu by'abahutu abatutsi ibyari bihari. Ikintu gisigura neza y'uko ubumwe ubwacu n'ikintu tuvukana, ku barundi n'ikintu twavukanye. Imana cyamera nk'akabazo kuri nyakubahwa perezida Buyoya, nkavuga nti uruhara rwiwe nk'aho yoba yibaza ko yananiriwe mu gusubiza mu gushyira amasezerano y'ubumwe yari yarahejeje gusinywa. Hanyuma inyuma y'imyaka itarenga ibiri umukuru w'igihugu novuga ko yari nk'uwa mbere aje yitwa mu bwoko butari bwatwara icyo gihe ntaragambe ikintu avuga ati aho noba narananiriwe atashe ati uno munsi nta hantu yoba aravuga ati jewe iyo nkora ibi cyanke ibyo yakoze cyangwa ati ibyo atakoze kugira bigende uko byari kugenda nta na kimwe ariyumviraho hanyuma haca mbaze icyegera cya perezidanti nyakubahwa gato kuko ibyo ntawo biteha n'umunsi ubutegetsi n'umunsi nta muntu aryahama arara rubunda avuga ati jewe ndazira uko navutse uwoba bivuga ko bari ukwanguwa n'umunsi umuntu uko aba ari turetse ubwacu nyine nk'abarundi ndazi n'umuzungu n'umunyamahanga ari mu Burundi arumva yuko yiye ari mu bumwe kuri icyo kintu nkakimushimira bo avuga nti babandanye ku iryo hangiro kuko urasanga ibyabaye imbere ari byo byatumye ubwo bumwe imbere atari kera rwose ahubwo tabarundi ubwacu iyo twemereye ukuboko k'umunyamahanga kukazamo bishobora gusanga bwa bumwe mvukanwa butosekaye ndangiza ndababwira ati
muheza agirwe namwe Chris ninahazwe reka dutangure kuri perezida Pierre Buyoya kuri icyo kibazo mubajije ikibazo nk'uko twabivuze benshi baravuga ko ku ntwaro z'icami umwe bwari bwose mu banyagihugu hanyuma abarundi batangura gucanamwo bagwanira politike harabaye amasezerano nk'uko mwavyumvise y'umwe bw'abarundi mu gihumbi kimwe n'amajana cenda na mirongo icenda na rimwe ariko ayo masezerano nk'uko twabivuze nta kintu kinini yashitseko hari ikintu abategetsi bashobora gukora batandukanye cari gutuma abarundi cane cane eka bakomeza umutima wo kugira ubumwe perezida Pierre Buyoya
we umuntu yabagiye ibyo bibazo ndumva yuko mu byerekeye politike ngira ngo yoba afise ahahengamiye mugabo ntacyo ndamwishura ikibazo cya mbere yabagije yavuze ati imbere y'abazungu umwe bwariho bwari bukomeye hanyuma waratose kara cyane cyane kuvaho abazungu bashikiye ibyo n'iby'ukuri mugabo rero urabona abazungu bagiye haciye imyaka 50 n'irenga kandi abazungu ntibaje mu Burundi gusa baje mu bihugu byinshi byo muri Afurika no ku isi abazungu rero ibyo baba barakoze nabi twararonse umwanya ukwiye ukubikosora waba twararonse umwanya ukwiye kubikosora nditwokwama rero byose tubishira ku bazungu byose nuko tugomba twebwe kwerekana ko ata bushobozi dufise yo guhindura ibintu kuva icyo cyo kiringo cyose abazungu bagiriye icyo ni cya mbere icya kabiri nibyo mu nyuma y'abarundi bashyira ku gikumu ku masezerano harasubiye kuba ingorane z'amoko kandi na hamwe byari byanditse ko izo ngorane zitazosubira kuba kuko urabye kahise k'ibihugu ubuzima bw'ibihugu no munsi turatera imbere hanyuma tugasubira inyuma tugatera imbere hanyuma tugasubira inyuma niko bigenda mu bihugu byose byo ku isi yose ngira ngo ukwiga kahise y'ibihugu ibyo ari byo byose ni uko biri si ukuvuga rero yuko twananiwe ni ukuvuga yuko haje ibintu habaye ibituma bikomeye dusubira inyuma igituma gikomeye cyabaye nibaza ko wakivuze nibyerekeye amatora cyane cyane amatora ya 1993 niyo yatumye dusubira inyuma kuri icyo kibazo ngumbure ayo matora yaje tutarashimangira cyane uwo mugambi gushika aho utashobora kunyiganyiga niko rero no kwishura icyo kibazo ngasira rero kugaruka ku kintu nari navuze yuko tutoraba tushimikira kuri kahise kahise twarakize kandi turakazi uno munsi ahubwo twokwihatira gukora kugira ngo ibyabaye bisubire kuba kugira ngo dufatiye kuko igihugu cyifashe ubu dukomeze ubumwe yavuze nk'uko atsa n'ushima uko ubumwe bukomeye ubu nibaza ko ito n'icyumviro ciwe mugabo nditworaba icyumviro cy'umuntu umwe cyangwa babiri tworaba ingene abarundi aho bari hose bashima ibiri ko birakogwa kugira ngo ubumwe bukomere nico tworaba
Yegome vice president wa mbere Gaston Sindimona mwe mu gice cy'umvuze kujashikirijwe na Chris ninazwe mu kanya gato nabona byinshi bisane biriko byashikirizwa mu duwe kwijamo
bo nashaka kumenyesha bwa mbere ku bwa leta ku bw'umukuru w'igihugu ku kibazo cy'ubumwe nta umuntu avuga ngo negamiye nanga negamiya wegamiye ku bumwe nta nango gushira hanze naho ku bumwe ni kuvuga rero mu bibazo by'ubumwe n'umutekano nta mpande ziza kubaho mu Barundi icyo ni kibazo twumvikana twese ko Barundi tuza kunama rumwe tukagenda mu nzira y'ubumwe kuno munsi ibyabaye byarabaye kandi noneho n'ayo masezerano mu Barundi bavuga cyanke n'ayo masezerano y'Arusha bavuga twebwe uno munsi abategeka uno munsi twaje bamwe barasinya amasezerano yo guhagarika ingwano abandi basinya amasezerano y'Arusha hariho umugwi warujejwe kwiheza ingene ayo masezerano ashigwa mu nzu uyo mugwi wagiye ikintu cyakabi mugushiramo ayo masezerano y'u Burundi nibavuze yuko amasezerano y'u Burundi azo ayo masezerano y'Arusha azo baya ayo masezerano y'u Burundi bayazanye kugira ngo barondere ingene intwaro yishobora kutwara abene igihugu ibaho ukuvuga cyeti ni transition yari infata kibazo mugabo twari tuzi yuko icyo kiringo cy'infata kibazo kizorangira abo batwara ibyo biringo by'infata kibanza bashowe gusubiza abarundi mu nzira imwe naho bace bavuga yuko batagushiraho umugwi wo kumenya ukuri no kurekuriranira bagashiramo ni umugwi wo kurindira wo gucungera iho nyabwoko kugira ngo tuzove muri aya makingo cy'infata kibanza tuja mu bihe bisanzwe ngo no munsi twasanze hataragira ibuku ayo masaha y'umwe w'abundi ko yasenze byacyo yagira ni nacyo gituma akami kayo masezerano tutsira kukagendera ko kadushobore kudushikana aho tujojabuka tukava muri ibyo by'amamwoko cyangwa ibindi nuko bayivuze amasezerano ubumwe tuburondere ubumwe tubukorere kane cyane abo batubona izuba bakamu gutwara mu kudongora iki gihugu twifuza ko baje imbere mu bandi mu gufasha abariko batwara uno munsi mu kubereka inzira aho byabagoye aho byakunze kugira ngo natwe turonke aho tujya bukira baje bakavuga bati ngo bigenda neza ntibigirane bica bidushinga intege tukabura reference nico gituma uno munsi inzira dufise uno munsi ishima sugirane aho uburundi buri ninge ningene aho abarundi bagize nta mutusi ahari rugurusha nkahandi ariko ratotizwa ngo nkora mutusi nta muhutu ahari ariko ratotizwa ngo nkora muhutu mugabo hari ibya politiki urazi niko bayivuze reka rero dukore kuri uruvyo kuri aho bakunda gufatira hame ibya politiki nkuko bayivuze hageze amatoro twitaba amatoro hanyuma utsinzwe amenye ko adasindwa burundu kandi mutsinze amenye ko datsindaho
ndabona kanya katujanye ndabasabe mumpe inishungu fingo fit twibutse inshuti mwese komuniko mu rabandanya kumviza iradio ijwi rya America turi kumwe na bareke bivugire mwiriwe neza mwiriwe egira telefone muvuge cyane
ko ndabumva ati mwiriwe
mwiriwe muri hehe
gende muramba muri komine bubanza
yego me murafite kibazo murafite cyumviro turi kumwe na president Pierre Buyoya yahoze arongo y'Burundi tukaba turi kumwe kandi na vice president wa mbere w'Burundi Gaston Sidimo duka ku ijambo ikibazo cyumviro
yego geragani bari de Petero Buyoya ati amasezerano mwe bwa Burundi wewe ubayagize wawarimwe ati none kugira asubire guhonyangwa kandi mubayasinye warimwe byaje gute
urakoze bareke bivugire reka duhe ni jambo kandi
nakabena cyane kibazo mushinga nawe gatito sindimwe nawe ndamaze timbe urabona yuko umwe bwa rundi bwa buhari namba buhari ubona bamwe bamwe ko hariho abanyagihugu bamwe bamwe badashobora gushikiriza ibyumviro mu manama ubwo umwe bwa nyagihugu buhagaze murakoze bagira iteka n'itekane ni jambo hawe ba
murakoze bareke bivugire reka duhe ni jambo kandi Eric muri neza mire izina gikirundi ni Derek
ndayishimiye
muri hehe
musaga
kumusaga murafite kibazo murafite cyumviro
yego namukiriza Buyoya
barakumva bose abategetsi turi kumwe duga ku jambo
nabaheruka ibyo nashaka kubaza Buyoya mushigana
Erika uti cyo nashaka kubaza mushigana he Buyoya
ewe nakuze mu myaka yahera nakuze mbona intambara kuva 93 ibyo by'amabwirwa shingiro mbere byo ndayamenye na vuba iyo nashaka kuvuga ibyo bahari yamwe byose bare kuba bahari iby'imfata kibanza mu mutwe baje barabyishuramo kubera ubunyiri gikunda
I mushi na Eric uyu munsi turiko tuvuga cyane cyane kumwe bw'abarundi by'intwaro ifata kibanza ntavyo turimo reka rero nibaza kuzo nitwafata ico kibazo uzoheza kwa telefone ukakibaza reka duhijambo dutangwe duhijambo mushi na Pierre Buyoya agire cavuze ko byashikirijwe na bareke bivugire
we yagarutse kibazo cyari cyabajijwe ingene habaye amasezerano mu 1991 hanyuma 1993 agasubira kuba ingorane yabagize ingene byagenze asingira ngo nawe nyene mu mutwe yibaza ko ubutegetsi bwariho abategetsi batwebwe tutakoze ibikenewe kugira ngo izo ngorane nizisubire kuba mwicho na mwishura nuko bwa mbere amasezerano y'ubumwe n'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi si ubumwe bw'umutegetsi kanaka cyangwa abategetsi kanaka n'ubumwe bw'abarundi n'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi abategetsi abari bo bose bategerezwa kubahiriza kugira ngo ushobore gukomera rero sinobisubiramo nabyishyuye nibaza ko ingorane zabaye cyane cyane nuko mu 1993 habaye amatora ayo matora hagasubira kubamwo ibintu by'amoko abantu mwiganwa mu matora baki bagashimikira ku bintu by'amoko birumvikana rero uwo mugambi wari umaze imyaka ibiri utari bwakomere bikwiye ko wahejeje ugasubira inyuma kubera ibyo cyane cyane ngira ngo nabyo nyine n'ibintu abanonose ibyakahise bazi hariho ibindi birengeye ngaho twobareka bakabivuga bakerekana neza icyabitumye mbwa kuri kubwanje cyane cyane no kubera twasubiye mu matora ayo matora dusubira abantu basubira guhiganwa bashimishimikije ku moko
birumvikana rero ko dusubira inyuma muri uwo mugambi mugabo ngaruke kuco navuze kandi igikuru nuko tubaye ibyo byabaye byose uno munsi hogigwiki kugira ngo ubu bumwe bukomere uno munsi abategetsi cyane cyane bokoriki abanyagihugu bokoriki kugira ngo ubumwe bukomere
icyo nicyo kibazo tuhaba dusozera ko kugira ngo
twibuke amasezerano nicyo twoshimikira ko
yego me icyo kibazo nicyo nibaza ko muhava mushikiriza imbere ko tusozera ikiganiro eka murashikiriza ibintu mwibaza ko byotuma Burundi eka abarundi basubira kugira wa mutima ubumwe wa mutima ukusangira kabisa nakahiye nkuko vyahoze kuva kera ariko nagomba ampe n'ijambo kandi na vice president wa mbere w'Burundi agira icavuze ku kibazo yabajijwe na bareke bivugire mu kanya gato cyane ndabona kanya kihuta
nibaza yuko mu byo bashikije bose ni kugaruka kuri ico kibazo ndega koko gwiki kugira ngo ubwo Burundi burame kandi buramire bose batubwiye yuko ari ngorane cyane cyane ya politiki yuko abarundi muri rusangi bari mu bumwe n'umahoro mugabo haduse biza bya politiki abarundi bacasubira gucana nuko ubwamira abarundi bose batusubira guhendwa nabone nuko abanyepolitiki kuko twemera demokrasi twese twagiye muri demokrasi demokrasi nayo ni intwaro y'abenegihugu twibaze yuko twemera yuko abenegihugu aho bashize tuhakurikiza atangorane kuko byinshi byavuzwe uno munsi ngo abatemeye ubutegetsi ntibakore ibi uno munsi mu gihugu cy'u Burundi nta muntu n'umwe ariko aratotezwa kubera avuze iki cyangwa tuya twamaze tuku iminsi yose abandi bamubagira uko nta muntu n'umwe mu Burundi avuga yuko yatoteje kubera atabwi mugabo icyo twiyamiriza kandi tuga kebura Abarundi nuko tutazosubira kwemera yuko umuntu asubira gutsuka Abarundi mu njyana z'amacakubiri ngo tumureke ngo ni demokrasi demokrasi tugisambura demokrasi mu kubaka nuko rero muri leta tugira ikizira kugira ngo icyo kizira nikirengwe ko mugo ahandi hoho turekuye umwe wese ngo aje kuvuga ibyo ashaka yohava azana ubwicanyi tukamureke ikiwe safi byumviro nashikize ibyo biwe hanyuma barundi bacurubanza kandi rero ntutinye ko barundi bacurubanza kandi wewe ntutinye yuko uhiganwa n'udashaka muhigana ko niyo demokrasi demokrasi nizo kwa muhigana n'ushaka kumuhigana kuko umwe saza n'uwiwe nakaza n'uwiwe mugahiganwa hanyuma abenegihugu bo bene ijambo bakitorera uwo bagomba batoye uwo udashaka kwemera hanyuma azi nama mvuga yuko nta bwami nta bami baba babimuzane mwami yamari umwe kandi uwundi yima uwundi atakinyo
ego me tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Desire Niyonkuru mwiriwe neza mwiriwe igira telefone uvuge cyane muri hehe Desire
ndavumva cyane
muri hehe ikibazo cyimvira mu kanya gato uri hehe ego duga ku jambo
akanda mbanze ndamutaba batumiye
ndarakumva duga ku jambo
nama kugira ubumwe mu Burundi bitere imbere nuko aba badukurira mu za politiki buza baraja hamwe batwigisha ibintu bimeze neza twatwe rwugwaruka ibintu by'amacakubiri bakazinyuma kugira tunwane mu Burundi atangorana ama aba baturongoye nabo kudufasha bakirinda kuzaba arigisha amacakubiri mu bantu akabya n'ibintu by'iterambere na cyane cyane ku bantu b'ugwaruka
murakoze
aserukiye leta
yego
nibo bariko barakora kugira ngo ibintu nk'ibi byo kuba ubumwe butosekara a cyo babiyemeje gukora ikuru
murakoze Desire Niyonkuru ico nikibazo abategetsi nibaze ko bamaze gushikiriza ariko impanuro mutanze n'impanuro nziza cyane gose ndasaba abategetsi bagire ico azivuze ko mukanya imbere yaho reka duhe ijambo Desire wundi Desire mwiriwe neza
mwiriwe neza
muri hehe izina gikirundi ninde
nahayo
muri hehe
mu karere ka Kirehe mu Rwanda
murafite ikibazo murafite icyumviro duga ku ijambo
ego murakoze kumakanya agomba gushikiriza icyumviro ariko imbere yaho nagomba kubanza kuramutsa batumire
urakumva duga ku ijambo
cyane icyumviro nagomba gushikiriza ni icyumviro cyerekeye ubumwe bw'abarundi uko byavuzwe nibyo kuva na kera ubumwe bwariho gusa bwagiye kongerekana hacyo nk'ubugabanuka bivanye n'ibihe jewe ndacyari umujene hari byo dusoma tukabona amakuru ya kahise na kubu icyo rero nagomba gushikiriza kongeza n'amahirwe hari umutumire nuvuga akuze mu bya politike amazemo igihe akabamwo n'uyundi ari muri leta no kino gihe icyo rero nashaka kuvuga nuko kubyerekeye ubumwe bw'abarundi ibyo muhini mushasha uteramu bapfu hamaze kuza repubulika itahe ibintu byinshi abantu benshi bagenda bagira ambisiyo zitandukanye muri politike bigatuma habaho ihungabana ry'ubuzima bw'abantu cyane cyane bato bato ni usanga bagwa mu bintu baba batazi icyo rero nashaka gushyikiriza neza nuko nusaba abategetsi muri rusange hamwe nabo ba kera bari bafite ubutegetsi muri kahise yuko bokwibuka cyangwa bokomeza ingendo yo kwirinda ko hobaho ubwicanyi bundi bubaho kuko murabona muri kahise harabayeho ibisirikare harabaho imihari yari mu ishyamba byose byaturutse kuba abarundi batumvikana ubumwe bwahungabanye kandi abantu byahitanye bari misore n'inkumi bo mu bwoko bwose abenshi abashyize ku icumu barashoboye gusubiza mu buzima busanzwe abandi bamwe ibimuga hariho rero ego hano hariyo abantu mbere banahunze bagira bati twebwe ibyabaye mu Ntega na Marangara mu 2015 habayeho ibintu bidasobanutse noneho ibyo bandaga binadukwega byumvikana ko rero abarundi bari bakeneye kumvikana maze bakaraba ko amategeko yaratunganijwe ntahindugwe atarakora kuko nk'ubu hari amategeko yumvikanijwe ko iryo shingiro byumvikanye ko bakaraba ukuntu bitavaho bikabanza bigakora imbere yuko bihinduka kugira ngo abanyagihugu bagume batekanye maze ubumwe buhete burame
murakoze Dizi nahayo ndabona akanya katujanye ariko nashaka abategetsi bagira icyo bavuze ku vyiyumviro n'impanuro zitanzwe n'abashinga ntahe babiri Desire niyo nkuru na Desire nahayo impanuro zivuga ko cyane cyane abategetsi bari hejuru ari bo bakwiye gutanga akarorero keza ku bumwe dutangure kuri Perezida Pierre Buyoya hanyuma muce mubwira ko musozere mu kanya gato kandi mutubwire ikintu mwibaza ko cotuma bwa bumwe busubira gutsimbatara twavuze ko ingaruka ni nyinshi cyane rwose ikabukene bwugarije abarundi kuva imyaka irenga 63 iheze atamajambere atahagize amajambere gasubira kuri kubazana cyane hakabingwano ibyo byose ni ibintu ingaruka mbi cyane rwose z'inyigisho mbi z'amacakubiri ubwa mena mbere Perezida Pierre Buyoya impanuro zatanzwe na Washington ntahe n'ikintu mwibaza ko cokorwa kugira ngo bwa bumwe busubire gusasaga duga ku ijambo
mugerekeye abarundi benshi ushizemo n'abategetsi abahoze batwara mu nzego zitandukanye niyumvira benshi ko bashyigikiye ubumwe niyumvira icyo ni cya mbere icya kabiri niyumvira ko ikintu gikogwa gikuru kugira ngo ubumwe bukomere kiri mu minwe y'abategetsi ba kino gihe kandi biciye mu bikogwa byumvikana nubwa mbere bya minsi yose ibikogwa cyane cyane bya politiki kubahiriza amategeko dutanguye kukubahiriza kwibwirizwa nshingiro kubahiriza ayo masezerano ya masezerano y'ubumwe ya masezerano y'Arusha yose hamwe habaye guhindura amategeko guhindura imbwirwa nshingiro kubigira biciye mu mwumvikano mu biganiro n'ibintu byumvikana bisanzwe hamwe rero bibaye bamwe bakagera bati twebwe twakumiriwe twebwe ntiturimo byaciye mu nzira itariyo ejo bundi rero dusubira mu ngorane nico gikuru naye ahandi abanyagihugu benshi cyewe ndabizi abanyagihugu benshi ko bashyigikiye ubumwe kandi igihe imyaka mike ubumwe bwakomeye tuvuge hagati y'ibihumbi bibiri n'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abarundi benshi barabishima baba abahutu barabatutsi baravuga bati ajya amasezerano yaragize akamaro twebwe mu byerekeye umwumvikano hagati y'abanyagihugu twateye imbere tugenda rero kujya gusubira inyuma hamwe amasezerano atubahirijwe amategeko atubahirijwe ibyirizwa nshingiro bitubahirijwe aho rero niho twokwihatira niho twokora cyane cyane nagomba gukebura umushingantahekigera cya mbere cy'umukuru w'igihugu iyo tuvuze ibikorwa byoja mu ngiro turetse amajambo nimwe n'ibyo ni ukubyihatira hanyuma rero umwe bw'abarundi buzoheza bukomere
murakoze reka duhe n'ijambo kandi vice perezida wa mbere w'Uburundi nawe nyine agira icyo avuze ku mpanuro zatanzwe n'abanywanyi babiri Desire Niyonkuru na Desire Ntahayo bavuga ko abategetsi aribo bakwiye gutanga akarorero ku bumwe reka muce mutubwira kandi majambo make cyane rwose n'ikintu mubona ko cyokorwa kugira ngo ubwo bumwe butsimbatare
nk'uko babivuze n'abandi canke uyo mutegetsi aje kwishikiriza ni uko twebwe abategetsi dutanga akarorero uyu mushitegetsi muriho turavugana nta na rimwe aho duhurira mu nama hose namubwira yuko twotaha i Burundi tukigisha Abarundi ingene tubana mu mahoro n'umutekano n'ubu ndasubiye kumubwira cyangwa kubwira n'abo bandi batahe ubwo bumwe tubwubake turi kumwe kandi atangora igikenewe cyose kugira ngo umutekano wubahirizwe tukibashikirireho mugabo baze twigishe Abarundi muzemo ntibyumvikana yuko n'umunsi ushobora kuvuga ubumwe mpagaze ku isuzumiro cyangwa ahandi abandi bazavuga gute uyu muntu avugira ubumwe ari hanze ataza ngaha tubusangire akavuga n'ibyo mbere benshi babona ko atari byo cya kabiri ni uko twebwe ku butegetsi uno munsi twiyemeje yuko ata kintu na kimwe kizosubira kudusamaza muri iyo nzira y'ubumwe twarabyerekanye mu 2015 iyo hataba abategetsi ugufatana mu nda kw'abategetsi mu moko atandukanye nabivuze ari mu mugambo uri kubutesha nk'imigambwe abahutu n'abatutsi n'abatwa bafatanye munsi ni nacyo gituma byagaye mu nzego z'igisirikare mu nzego z'igipolisi murazi ko byaje ibyo rero tubibandanye bidushikane no kuzira intambwe ibyerekeye by'amacakubiri amacakubiri yama agera hageze ibibanza bya politiki hariho abamwe hako baje gukivi gukora bakavuga gusa amajambo bagahengera buhi bagashaka kwarura iby'abandi bari nyine icyo gituma twoja ukivi twese nitwirinde turugume ducu dutambana umucumbisho ku byo tutari turari
imvugo akaba ariyo ngiro
imvugo ikaba ariyo ngiro tukaza ngaha mu Burundi akagenda iyo yigisha akigisha tukagira ubumwe twese tukigisha hamwe twese iby'umutekano hagize ushobora ngo ari cyose umutekano twebwe naramubwiye musomgara sa sekirite n'abandi batwumva bari hanze turazi yuko iyo bari batamerewe neza
umukuru w'igihugu wenyene
ndabona kanya kagiye ndabona kanya kagiye vice president wa mbere Burundi Gaston Sidibo nashaka ndabashimire cyane gose ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire ndabashimiye cyane gose president Pierre Buyoya ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire turashimiye abanywanyi bi radio ijwi rya Amerika bose baduteye kamo bagashikiriza ivyimviro eka nibibazo turabashimiye namwe nshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cacu dusangira ijambo cy'umunsi cyariko kiweza hanini ku kibazo cy'umwe bw'abarundi mugire amahoro n'umugoro wa mwiza mwese.
Mubandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika.